Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oya nitanga ishaka ndaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byo kuri nosaha. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet turi kuri web3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Kaze mwese kuri radio yanyu ni biganiro dutegura tukabashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya gikiza cha corona. Abanyeshure barenga ibihumbi 68 bahejeje amashure yisumbuye batanguye kuri uno munsi wa kabiri ikibazo kibaho uburenganzira bwo kubandanya ishure kaminuza.
Iki kibazo ni ikibazo gihambaye mu buzima bw'umunyeshure kuko bituma batera indi ntambwe bakava mu mashure yisumbuye aho ngira ngo benshi baba begereje imyaka ya 18 yegera 20 gato bahindura bajya kwinjira muri kaminuza.
Uyo ni Gaspar Banyahimbona umushikiranganje ajejwe indero ubushakashatsi na kaminuza yibutsa akamaro k'ico kibazo ku mikangara irangize amashure yisumbuye. Umugambwe NMR uri ku butegetsi mu Buganda wagenye Perezida Yoweri Museveni nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka utaha. Ibihugu vyo mu muryango wa CEDEAO mu burengero bwa Afrika byatanze ingingo zo gukemura ibibazo bihanze Mali, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibabibona nk'inyishu. Ikaze mwese, reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Incamake yayo, Misiri na Sudani vyanebaguye Ethiopia mu ntango y'ibiganiro bishasha vyerekeye urugomero kumuyagankuba kuruzi Nil. Eje ni Mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Sudani na Misiri bifite ubwoba ko uwo mushinga wa miliyoni 5 z'amadolari w'urugomero ruzatanga ingufu z'amashanyarazi ushobora kuzatuma ibi bihugu bibura amazi. Hafi 90% bya miliyoni 100 z'abaturage ba Misiri bakura amazi meza mu ruzi rwa Blue Nile rwohereza amazi mu Rwanda. Imyaka iri hafi kuba 10 imishyikirano ibyo bihugu bigirana na Ethiopia ntacyo igeraho mu bijyanye no kuzuza amazi mu rugomero no kurukoresha ku buryo Misiri itagira ikibazo cy'amazi gisanzwe kitayoroheye. Ethiopia ivuga ko ikeneye urwo rugomero kugira ngo ibonere abaturage bayo umuriro w'amashanyarazi, ivuze ko yabashije kugera ku ntego y'umwaka wa mbere yo kuzuzamo amazi ibikesheje imvura nyinshi yaguye. Misiri na Sudani byumvikanishije impungenge ku bijyanye n'ibyo babona ko Ethiopia itetaye ku byo bayibwira. Ibyo bikaba bidatuma inama igenda neza kandi bikabyutsa n'ibibazo byerekeye uburyo imishyikirano izashoboka kandi ikagera ku mwanzuro ntawe ubangamiwe nk'uko bivugwa mu itangazo rya Minisiteri ishinzwe kuyobora amazi ya Misiri. Mu bibazo bifite umwanya munini mu biganiro biyobowe n'umuryango w'Afurika yunze ubumwe harimo uburyo urugomero ruzakora mu myaka imvura izaba yaragabanutse. Haranasuzumwa niba amasezerano n'uburyo impaka zakemurwa byagombye kugenerwa uko uruhande rutazubahiriza ibyumvikanyweho rwazabihanirwa. Urugomero The Grand Ethiopian Renaissance rurubakwa ku birometero 15 uvuye ku mupaka wa Sudani ku mugezi wa Blue Nile usuka amazi mu ruzi rwa Nile nyuma yo guhura n'umugezi wa White Nile muri Sudani.
Handi naho urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali rwanse ku mugaragaro w'umugambi watanzwe n'abayobozi b'ibihugu byo mu muryango wa CEDEAO mu burengero bwa Afrika ugamije gukemura ibibazo bya politiki biri muri Mali. Bishobora gutuma imyerekano y'abagwanya leta ibandanya no mu ndwi ziri imbere. Eje ni Mukankusi aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abantu 100,000 bitabye ubutumire bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa gatandatu babasabye kwanga ibyavuye mu matora ruswa ivugwa muri guverinoma n'ubushobozi buke bwayo. Polisi yisha bigaragambyaga bituma uburakari bwiyongera mu barwanya Perezida Ibrahim Boubacar Keita bakomeje kumusaba kwegura ku mirimo. Abakuru b'ibihugu bo mu muryango w'ubukungu byo mu burengerazuba bw'Afurika CEDEAO baraye basabye ko abagize inteko ishinga amategeko batowe mu buryo butavuzweho rumwe bakwegura kandi hagakoreshwa andi matora. Banasabye ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe bw'igihugu n'iperereza ku mpfu mu gihugu. Perezida Keita yasubije ahindura abaminisitiri ejo kuwa mbere. Yashyizeho abaminisitiri 6 muri ministeri zikomeye harimo Thiebire Dame nka ministeri w'ububanyi n'amahanga na Generali Ibrahim Dahiru Dembere ku mwanya wa ministeri w'ingabo. yabasabye kugirana imishyikirano n'abatavuganwe n'ubutegetsi ku ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe. Cyakora uwo mugambi usa n'utazemerwa n'urugaga M5RFP rutavuganwe n'ubutegetsi rwayoboye imyigaragambyo irwanya Keita kandi na mbere rwari rwateye utwatsi ibyari byasabwe na CEDEAO. Urwo rugaga ruvuga ko ibyatanzwe nk'igisubizo ntaho bihuriye n'iby'abaturage ba Mali bari biteze kandi bashaka ko binyuranyije n'amategeko ndetse n'itegeko nshinga rya Mali.
Kandi naho Ubudagi buragabisha abanyagihugu babwo kutaja mu bice bimwe bimwe by'igihugu cya Espagne. Fidel Niyongabo arabidushikiriza.
Ivyo bice birimwo ibigenderwa cyane n'ingenzi ni mwiye bitegira ivy'abandura umugera wa corona biriko biriyongera muri iki gihe abantu bariko bafata uburuhuko. Iryo gabisha rije mu gihe Ubudagi buriko buhangana no kwiyongera kw'abandura umugera wa corona. Abanyagihugu bavuye mu biruhuko hanze y'igihugu barateje impungenge z'umwihariko. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubudagi bwasavye uno munsi kwa kabiri Abadagi kutaja mu ntara zitatu ziri mu buraruko bw'igihugu cya Espagne. Izo ntara za Aragon, Catalonia na Navarra zihanganye n'ibitigira ivy'abandura COVID 19 byasubiye kwiyongera cyane. Yamara hari ibindi bice bya Espagne iryo gabisha riterekeye. Akarorero n'amazinga ya Balearic arimwo Mallorca hamwe n'ibice byo mu bumanuko bw'igihugu. Espagne ni kimwe mu bihugu bigenderwa cyane n'Abadagi bagiye kuruhuka. Ingingo y'igihugu cy'Ubudagi yo kugabisha abanyagihugu bayo kutagendera ibice bimwe bimwe bya Espagne ikurikiye ingingo Ubwongereza bwafashe giturumbuka ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze yo gukumira mu kiringo cy'iminsi 14 Abongereza bavuye kuruhukira muri icyo gihugu.
Ayeri nchama kia makuru avugwa hija no hino kuisi. Wanaho n'umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umunyarwanda Emmanuel Abayisenga yemeye ko ari we yaturiye Kiliziya Katolika yo mu gisagara cya Nantes mu Bufaransa. Uyu mugabo w'imyaka 39 yabanje kwandikira abategetsi harimwo n'umuyobozi w'akarere hamwe n'umukuru wa diocese abatabaza. Inkuru ya Venuste Nshimiyimana.
Abayisenga ukomoka i Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, amaze imyaka 8 ageze mu Bufaransa, atangira yerekana ko afite ubumuge yatewe n'uwamuhohoteye yamusanze mu kiliziya mu mwaka wa 2018 isamu ya n'igice arimo afunga kiliziya akamwibeshyaho agira ngo ni padiri. Yabwira abategetsi ko umuganga umukurikirana asanga gikeneye kuvurwa. Abayisenga akibaza impamvu yahawe integuza yo kwirukanwa ku butaka bw'u Faransa. Mwibaruwa ye yanditse kuwa gatandatu tariki ya 18 akayohereza isaha 10:12 za mu gitondo nyuma y'amasaha atageze kuri abiri kiliziya igatangira kugurumana. Abayisenga yerekana ko kuva mu mwaka wa 2016 igihe yatangiriye umurimo wo gufunga no gufungura kiliziya yasabye uruhushya rwo gukora nta ruhabwe, kandi igihe yahohoterwaga yari agitegereje guhabwa uruhushya rwo kuguma mu Bufaransa. Mubaza kandi nuko mu kwezi kwa 11 umwaka ushize yahawe urwandiko rumuteguza kuva mu gihugu kandi yaragitegereje gusubira kwa muganga, ndetse n'ikirego yatanze amaze gukubitwa kikaba kitarigeze gisuzumwa. Uruhushya rwo kuguma mu Faransa yahawe umwaka ushize rwarangiye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Abayisenga aragira ati ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2019 nanditse ntabaza Musenyeri Jean Paul James umushumba diocese ya Nantes n'ibyegera bye kugira ngo bantabarize kuri prefe mbone impapuro zatuma ashobora gukurikiranwa n'abaganga kubera ko ingufu z'ubuzima bwanjye zagendaga zigabanuka. Akomeza agira ati nyuma yaho Musenyeri James yumvikanye na prefe ko diocese ikwiye kumpa akazi gahemberwa umushahara, ati ndetse nasabye gutanga umwirondoro ariko ntacyakuzwa ahubwo uwumbajije anyohereza ku wundi. Umufasha w'umuyobozi w'ishyirahamwe ryitwa Secours Catholique rifasha abatishoboye yamugiriye inama amusaba kwihangana agategereza indi myaka 2 kugira ngo yuzuze 10 ari mu gihugu imyaka isabwa kugira ngo ahabwe ibyangombwa. Ariko Abayisenga asanga harimo agahimano, akandika ati mwambaye hafi igihe kirekire mbakorera atariko kuva naho hoterwa, ndetse no mu gihe tugarije ugarijwe n'icyorezo ati murantererana mukansaba gutegereza imyaka ibiri kandi ntagira kivurira mu rwandiko rwe abayisenga yarabateguje agira ati niba mwibwira ko hari baringa cyangwa roho ya shitani yampohoteye mbakorera kandi kabahuma amaso ntimubone ko ubuzima bwanjye burindimuka ati mbere yuko nkomeza kwitangira ikoranabushake ngomba kubanza ngashyira umutekano aho nshinzwe nk'uko uwampohoteye yabikoze nkahashakira kandi nkahasohora iyo shitani kandi nkabikora nk'uko shitani yabigenza arangiza ibaruwa ye agira ati nizeye amasengesho yanyu azamperekeza muri iki gikorwa cy'umuntu kidahuye n'ibyo nakoraga kugira ngo nyuma yacyo hazamenyekane akarengane gakorwa n'abakozi bo kuri prefegitura kandi mubone ko ubuzima bwanjye bwazahaye mbakorera bityo nshobore gukomeza kubonana n'abaganga ntatinya kwirukanwa mu Bufaransa. Emmanuel Abayisenga yemeye icyaha avuga ko ari wakongeje katedrali icyaha gishobora guhanishwa igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu y'ibihumbi 150 by'amafaranga y'amayero. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Umugambwe NMR uri ku butegetsi mu Buganda wageneye Perezida Yoweri Museveni nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka utaha. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi.
Do hereby declare that aspirant Yoweri K. Museveni has fulfilled all the requirements and is now nominated for NRM presidential flag bearer.
Uwo ni Bwana Tanga Odoi ukuriye akanama gashinzwe amatora mu ishyaka riri ku butegetsi rya National Resistance Movement cyangwa se NRM magambo ahinnye ubwo yatangazaga ko Perezida Museveni yemejwe kubera iryo shaka umukandida mu matora y'umwaka utaha. Museveni yageze ku kigo gikuru cy'iryo shaka mu mujyi wa Kampala aherekejwe n'umufasha we bombi bambaye imyenda y'ibara ry'umuhondo ibara ry'ishyaka rya NRM. Museveni wananirwaga kuvuga kubera ko yakoranye amajwi yabanje gusobanura icyabiteye avuga ko kubera kwambara agapfukamunwa kumara igihe kirekire mu rwego rwo kwirinda agakoko ka corona kandi akavuga kambaye byamuteye kurwara mu muhogo ariko ko abaganga be babanje kumupima ku cyumweru kumenya ko yaba atari corona yarwaye nuko basanga atariyo. Mu ijambo rye rigufi yavuze ko aramutse yongeye gutorwa kuyobora Uganda indi myaka 5 azibanda ku cyo gukwirakwiza ubukungu ku banyagihugu bose ngo kuko ubu igihugu gikize cyane ariko ubwo bukire akaba butaragera kuri buri muntu wese mu gihugu. Uretse iby'iterambere ry'igihugu ini ntego ye nyamukuru ngo nijanye na Afurika y'Uburasirazuba.
Work for the Federation of East Africa so that we can be managed together politically.
Dushaka guharanira ubumwe bwa Afurika y'Uburasirazuba ku rwego rwa politike niho tuzabona amasoko magari y'ibicuruzwa byacu hanyuma tugere ku iterambere dushaka. Dore ubu duhanganye n'ikibazo cy'icyorezo cya corona ariko biri kutugora kukirwanya kuko tutarimo gufatanyiriza hamwe. Hano turakora ibyacu no mu bindi bihugu bagakora ibyabo. Tugomba gukemura ikibazo cyo kutagira ubuyobozi bumwe ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Nyamara ubwibi byabaga n'ishaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwe rya FDC ryari rifite undi muhango kwakira abandi banyapolitiki bakomeye bariganye bava mu yandi mashaka nka meya w'umujyi wa Kampala Elias Lukwago. Aho niho umwe mu bayobozi b'iryo shaka uhora nahangana Perezida Museveni mu matora ariko ubu akaba yagaragaje ko atagiye kwiyamamaza. Colonel Kiza Besigye yahamagariye abanyagihugu bose kongera ingufu mu kurwanya ubutegetsi bwo yise ubw'igituza bwa Perezida Museveni bubategekesha imbunda. Ati urugamba turiho muri Uganda ubu ngubu ntabwo ari urwo guhindura abategetsi ahubwo n'urwo ubwigenge hamwe no gukuraho agatsiko k'abantu bagundiriye ubutegetsi bonyine akaba badutegekesha imbunda. Dushaka ko abanyagihugu bose bokwigaruriza uburenganzira bwabo bwo guhitamo uko bayoborwa. Mu ishaka ryacu rya FDC twemera ko tugomba kurwanirira ubu burenganzira bwacu kandi tukabikora duhindura n'abanyagihugu bose kuba abarwanyi kugira ngo ibituzabigereho. Navuganye n'umwe mu bagize akanama k'ishaka riri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu gatoranya umukandida wo kurihagararira ku mwanya w'umukuru w'igihugu Bwana Abel Bizimana impamvu atabonetse undi muntu upigana na Perezida Museveni mu ishaka.
Simpamya ko hari n'undi muntu ugeze uza kwiyandikisha akavuga ati shaka guhangana na president Yoweri Museveni kushaka nuko bakaduhamagara nanjye ndumwe mu bantu batora ariko nta gihe turabona hari umuntu uhagararanye na president Museveni kugira ngo noneho twitorere ibicyo nico NRM tabonye tubona yuko uwaza wese yayobora ariko abihawe natwe abatozi erega twebwe abaturage iyi demokrasi mu Burayi na cyane muri Afrika aho ubwicanyi ubugambanyi n'ibindi bintu bisa nabyo biganje mu bihugu biduturiye n'ahandi ugize imana ukibonera umuyobozi wa kuzamura akakomaza kenshi udahungabanywa ndabona rwose nje ibyo ntacyo byatumarira
nyamara ariko abasesengura ibya politiki bavuga ko imbere mu ishaka rya NRM hatabamo demokarasi no kwishyira ukizana iyo bigeze ku gutora wahagarira iryo shaka amatora y'umukuru w'igihugu bituma perezida Museveni atagira gihakanya mu matora yo muri 2016 uwari umunyamabanga w'ishaka anari minisitiri w'intebe bwana Amama Mbabazi yarabigerageje nuko afatwa nk'umwanzi w'ishaka bityo arivamo yamamaza ku giti cye. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Abanyeshuri barenga 68,000 bahejeje amashuri yisumbuye batanguye kuri uno munsi wa kabiri ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya ishuri kaminuza. Ku rwego rw'igihugu icyo kibazo cyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe indero ubushakashatsi na kaminuza ku murwa mukuru wa politike igitega mu Burundi. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe n'abanywanyi bayo twisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ariko atanguza icyo kibazo ku murwa mukuru wa politiki igitega umushikiranganji Gaspar Banyankimbona yibukije akamaro k'icyo kibazo kuri iyo mikangara irangije amashuri yisumbuye.
Iki kibazo ni ikibazo gihambaye mu buzima bw'umunyeshure kuko bituma batera indi ntambwe bakava mu mashure yisumbuye aho ngira ngo benshi baba begereje imyaka ya 18 yegera 20 gato bahindura bajya kwinjira muri kaminuza. Nkubwa yuko ni kibazo bakora mu gihe basanzwe no mu buzima bwabo bariko barasezerera ibihe by'ubwana binjira mu bantu bakuze. Rero tubasaba n'ukuri yuko botegera ibimenyetso by'ibihe bakamenya ayo mateka mashasha binjiyemo ntibabandanye kwigenza nk'abana bamenye yuko ni intambwe y'ubuzima ariko ubuzima burabandanya.
Umushikiranganji ajejwe indero amakaminuza n'ubushakashatsi avuga abegwa n'ico kibazo chatanguye kuri uno wa kabiri ku rwego rw'igihugu.
Nabo bose bahejeje amashuri yungirije amashuri shingiro baba bize ibi bya post fondamentale generale biga imyaka 3 cyangwa bize ibyo kwigisha biga imyaka 4 hakaba abo bose bize amashuri shingiro y'ubuhinga cyangwa nabize iby'ubuganga hazokora kandi nabo baza gusubiramo twita aba autodidacte. Turatangaza yuko igitigiri cy'abanyeshuri bazokora icyo kibazo muri uyu mwaka kigera ku 68,193.
Ingorane yibonekeje ahakorewe icyo kibazo gihe uburenganzira bwo kujya muri kaminuza abahejeje amashuri yisumbuye nuko hari abasivye ku mvo zitandukanye. Biremezwa na Habonimana Philbert arongoye ikibanza cyo ku ishuri ry'ubuhinga ryo mu Kamenge ETS Kamenge cyahuriwemo abanyeshuri bo mu mashuri atatu.
Amashuri yakoreye hano mu iki kibanza na mashuri atatu gusa harimo iyi ETS Kamenge, harimo n'ishuri yitwa Ecole Technique de l'Etoile de Kamenge, hakaba n'ishuri yarungitse umukandida umwe gusa yitwa EPF nawe nyene yaje gusubiramo na mashuri atatu yaho yenga n'iyengi gwako twari twiteze igitigiri gishika ku 669 ubu hakaba hasivye abantu 10 magabo mwabo 10 abasivye byo kuri ni 6 kuko ari hamazi 4 wasanga umuntu umwe bamusubiramwo inshuro zitatu nokuvuga ari hamazi 4 yanditse ku bantu gasanga bayiseka bamusubiramwo nk'izina akarisubiramwo inshuro zitatu ari umwe nta wundi bigana.
Hari kizira kikaziririzwa ku banyeshuri batanguye gukora icyo kibazo cya leta nuko batarekuriwe kwitwaza ivyuma byo gutuma tumana ko mu kiringo cy'iminsi 4 bazomara bariko barakora icyo kibazo. Umushikiranganje Banyankimbona agabisha abanyeshuri bazofatanwa telefone ngendanwa nasiga inyuma n'abariko bakoresha icyo kibazo.
Birabujijwe yuko umunyeshure yinjirana telefone ngendanwa ahakorerwa ikibazo. Uwo wese azofatanwa itelefone ngendanwa naho izobizimije ibibazo byose yakoze bizoca bibimpa gusa. Ibizoba bitagenze neza abacungereye ikibazo baraheza bakabyandika bagaheza hamwe n'urongoye ahakorerwa ico kibazo bakabishira ku mukono. Umuntu ahirahiriye agata ibyo umunyeshuri yakoreye ku ikibazo azohanwa. Ibibazo bahejeje gukora bibikwa ahantu hacungereye cyane mu kurindira yuko bikosorwa.
Ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kujya muri kaminuza kuri abo banyeshuri bahejeje amashuri kibaye mu gihe havuga ikiza cha corona. Ingingo nkizo gukaraba, kwambara udufukamunwa no kutegerana ku banyeshuri zikaba zarafashwe. Abanyeshuri b'Abarundi baba hanze y'igihugu ntibaronse amahirwe yo gukora icyo kibazo nkuko byahora mu myaka iheze. Umushikiranganje Gaspar Banyankimbona akavuga ko byatumwe n'ikiza cha corona giteye isiwe mu bihugu byose byo ku isi. Ku banyeshuri barenga 638 bitezwe muri icyo kibazo, muri abo harimwo abari bayobeye umwaka uheze barenga 1,300 biyandikishije kugira basubiremwo icyo kibazo atanumwe arekuriwe gukora gatatu.
Steve Derrick Ndizeye umurundi aba mu gihugu c'u Sweden yatanguje icese radio yitwa Africa for Hope ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka w'2020. Ibiganiro vy'iyo radio ifise umurongo ivugira ko bivuga ku bibazo bitandukanye vyerekeye abanyafrika na cyane cyane abarundi n'abanyarwanda. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo yaganiriye nawe atangura mubaza kwidondora neza kubamwumviriza.
Mbange kubaramutsa ndanabashimira kuba muduhaye kano kanya. Amazina yanje nitwa Cedric Ndizeye, kaba ndi Burundi. Abenshi bandi cyane mu bijyanye no gusesangura n'amakuru ajyanye n'inkino, kuko sambe ndi n'umumenyesha makuru w'inkino kuva ngiba mu Burundi, ariko ubu nkabamba mu gihugu cya Sweden.
Muri mukiriye Gisagara?
Mba mu gisagara cha Gothenburg, ni gisagara kigira kabiri cha kino gihugu cha Sweden.
Gitumbereye he mu buraruko, mu buseruko, mu burengero?
Mu burengero bushira ubumanuko bw'igihugu cha Sweden, kikaba ari gisagara kirimo abantu bagera ku 600.
Muhamaze igihe kingana iki?
Mu gihugu cha Sweden neza na neza kuva ndahabonye zikirenga icya mbere ndahamaze imyaka indwi iraheze, ariko rero hagati aho naragiye ndaba mu bindi bihugu, narabaye nko muri Qatar umwaka umwe, ndaba Monaco imyaka ibiri, Monaco mbere ni nayo nabamo imbere yuko nimukira mu gihugu cha Sweden.
Tugaruke ku kibazo nyamukuru cyo muri iki kiganiro, niyo radio muherutse gutanguza ku itariki yo kwezi kwindi ku mwaka mwise Africa for Hope. Icyumviro cyo gushiraho iyo radio cabajemo gute?
Icyumviro cyo gutanguza radio ndakimaranye imyaka itari mike, naho rimwe na rimwe binagorana kugira umuntu ashyire mu ngiro icyo gikorwa, na cyane cyane umuntu ategezwa kubanza kumenya amategeko akamenya n'ibisabwa kugira umuntu atanguze iradiyo. Ibyo ubuzima bwanje kabwose nk'umenyesha makuru nabugize mu iradiyo, ariko igihe cyose nandi ifite indoto zo kuzogira iradiyo. Kuva mu 2008 rero niho maze kurangiza kwiga ibijyanye no kumenyesha amakuru hano mu gihugu cya Sweden mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Niho rero nace ntangura gusoma amategeko, gusoma ibisabwa, mu nyuma niho nace ntangura ndatanga ibisabwa byose, ariko mu nyuma bararojeta kubera izina, ugasanga bambwiye izina yuko rifite ahandi hantu baribonye, ugasanga nta nzira indi. Nabyo barakoze ubushakashatsi bambwiye ko bafise ahandi baribonye. Niho rero mu nyuma naca ntekana gatoyi, ariko rero igihe kiza cya coronavirus giteye gitanguye kuvugwa kuva mu ntango z'uno mwaka, niho naciye nicara kubera n'iyindi migambi mwimwe twari dufise n'ibindi bikorwa bijyanye n'izindi no byahavuye bihagarara byari kuba uno mwaka. Niho rero naca nicara nsubira kurungika gusaba, ariko rero mu kwezi kwa gatanu niho baciye banyemerera yuko iradiyo yemerewe gukora ku mugaragaro, hanyuma kandi nanjye nemerewe kumenyesha amakuru ayijejwe arayiraba arabizovugiramo byose.
Iyo radiyo mwarayishyizeho mwayise Africa for Hope, kubera ko mwayise uko, kubera ko batwumviriza mushize mu Kirundi mwayitanguye?
cyane cyane twanyise Afrika nk'ibyizigiro. Afrika nk'ibyizigiro rero bisigura byinshi, harimo byinshi, nuko rero benshi na cyane cyane muri bino bihugu bya Buraya n'ibi bihugu biteye imbere usanga Abanyafurika kenshi badakunze kudaha agaciro, ariko ugasanga hari aho Umunyafurika akora ugasanga arakoze neza gushikaho, usanga aho akora sosiyete akoramo cyangwa ikigo akoramo duteye imbere kubera ubwitange bw'uyu Munyafurika. Hanyuma ntitwibagire kandi yuko hari n'ibindi bihugu bintu byinshi biva ku mugabane wa Afurika bitungishije ibindi bihugu na cyane cyane ibi biteye imbere. Aho navuga nk'Ubutare, urumva Ubutare buva muri Afurika kenshi usanga aribwo bukoreshwa aya matelefoni dukoresha. Rero nibaza yuko nabyo bitanga izina Afurika cyangwa iby'Umunyafurika nk'ikizigiro cyaho hose Umunyafurika ashobora kuba ari cyangwa aho hose ikintu kivuye muri Afurika gishobora kugira icyo kimaze.
Kugira ibyiyumviro byiza nk'ugutanguza iyo radiyo ni ibintu bisaba kwicarira umuntu akabyumvira neza akabipanga akamenya ingene nazo shyiraho iyo radiyo ingene izokora abazoba bayigize uburyo, ni ibintu bisaba uburyo mwabukuye.
Gushika uno munsi nsanzwe mfite akandi kazi, hari igihe umuntu usanga yaraziganije hama nibyo hari ibyo ntashaka ko gushika uno munsi kuko mu ntango nashaka kugira ibintu byose by'iwanje, sitidiyo y'iwanje, ibyuma byose by'iwanje, emetere y'iwanje, ariko ibyo mu ntango ntibyakunze. Niho rero nagu ibayabaye amamikisere ibikamamikro, hanyuma ndi uburenganzira bwo gukorera mu kindi kigo cy'amaradiyo gisanzwe kiriho, aho rero radiyo imaze kwemerwa naho baca bayemera ntacyo barinda kubisaba, ariko ni uko umuntu ategerezwa kurina. Ariko gushika uno munsi ndacibaho n'uburyo bukeyi bwise, kiretse yuko nk'ubu hari ikiganiro cyamaze gukundwa iki komine sanzwe bamwo, yavuze yuko bagiye kwiga ingene ikiganiro bogifata bakabikura kuko cyigisha ibintu byiza sosiyete y'Abanyafurika irimo hano mu gihugu cya Suwede.
Icyo kiganiro gifite izina mwatubwira?
Ego, ikiganiro cyitwa Ubuntu n'Ubwisange. Ni ikiganiro kivuga ku bijyanye n'ingene Abanyafurika baba hano mu gihugu cya Suwede, eka mbere n'ayandi mahanga ya kure, na cyane cyane gifasha mu bijyanye n'inyigisho za integration, ingene abantu baba Abanyafurika twoza turagendera ubuntu bwiza dusanze muri kino gihugu cya Suwede, cyangwa mbere tugakomeza no kugendera n'ubuntu bw'iyo twavuye bushobora kutwerekana yuko natwe dufite icyo mwiza cyane ubuntu buturanga.
Uretse nibyo nashaka tuvuge ko ibibazo mushimikira ko mu biganiro mufise kuri iyo radio yanyu nshasha, uretse ibyo mwariko muravuga bya integration kugene Abanyafurika bari hanze bamenyera imico n'imigenzo y'ibihugu baba barimo, hari ibindi mushimikira ko ibindi bibazo bijanye nawo Abanyafurika cyangwa umushimikira ko kurushiriza?
Uretse ikiganiro cy'igino, nicyo kiganiro tumaze kubona gikundwa na benshi cyane, urabye ku isi yose abagikurikirana benshi cyane, iyo kiriko kiraba kuko gushika ubu nicyo kiganiro cyonyine gishobora kumara amasaha abiri, ariko ukabona nk'abantu bagera ku gihumbi bariko barakurikira muri uwo mwanya. Hanyuma ikindi kiganiro dufite, turafite ikiganiro cyitwa Abanyafurika turahari kandi turashoboye, icyo ni ikiganiro kivuga ku bijyanye n'Abanyafurika baba ariko barakora, usanga bafise amashyirahamwe, usanga bafise ibintu bariko barakora aho bari hose, bishobora gutuma n'ibihugu biduhaye indaro byatwakiriye bibona yuko hari Abanyafurika bahari kandi bakora. Icyo ni ikiganiro cyonyine, nibaza yuko nk'ibiganiro bigera kuri bitatu cyangwa bine bimaze kurengana, urabona yuko na byonyine ari ibiganiro biriko birigisha abatari bake, kuko usanga nk'inyuma y'ikiganiro hari abaca batwandikira, hari abaca batwakura batubwira tuti natwe turafite ibi turiko turakora, turagusabye utubwire ujya muntu uduhe kontakite z'ujya muntu twumvise mu kiganiro. Hanyuma ibindi biganiro bitaratangura neza, ariko dufise kuri programme hari ibiganiro by'umuziki w'Abanyafurika n'imico n'akaranga y'Abanyafurika. Ibyo rero byose turacyagerageza, na cyane cyane turiko turarondera abafise ubumenyi mu bijyanye n'ibyo kumenyesha amakuru n'ibyo gutanga amakuru, kugira abo bose nabo baze dukorane kugira ibiganiro nk'ibi, kuko urabona n'umwe cyane turi batatu byogorana yuko dushobora kwama tubishikira.
Murakoze yari Steve Derek Ndizeye umurundi aba mu gihugu cya Sweden herutse gutanguza iradio yise Africa for Hope ku itariki mwe kwezi kwindwi ku mwaka w'2020. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze cyane namwe.
Nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha bigarukiye ngaha. Turashimiye mwese mwaduteze amatwi kuri ino saha. Ibindi biganiro n'amakuru mushobora kubironka kuri site yacu internet ni wezi3@radioyacu.com, YouTube na Twitter adresi yacu ni VOA Radio yacu, kimwe no kuri Facebook. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mugire ibihe byiza, mubandanye kumviriza Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika.